Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa mbere tariki 28 y'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2018 n'isaha 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteramijwe na Frederic Nkundikije. Ku munsi wa mbere w'indwi iheze niho ibiharuro vya mbere vyavuye mu matora yo gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro inyanyuye vyashikirizwa n'umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora CENI. Ibiharuro vyashikirijwe vyerekana ko ego yatowe n'amajwi 73% n'ibice 18% mu gihe amajwi yabatoye oya angana n'ibice na 19% n'ibice 6%. Naho ibintu byifashe gutyo, imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yari yamirije ayo matora ivuga ko yabayemo amahinyu menshi. Kanatsinda umukuru urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi rwaritwaye muri sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa shingiro rusaba ko ayo matora yosubirwamwo ngo kuko yarimwo utunenge twinshi. Ariko hari n'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Burundi ivuga ko amatora muri rusange yagenze neza naho hirya no hino mu gihugu hashobora kuba harabaye utunenge. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashinjantare babiri batabona cyo kimwe ukuntu ayo matora atunganijwe, ukuntu yagenze hamwe n'ivyavuyemo. Turi kumwe na Kefa Nibizi umukuru w'umugambwe Fodebu nyakuri iragi ryandadaye. Muri beneza Nibizi.
Nanje ndabaramukije nabana bashimye ko wadutumiye, ndabaramukije nawe ko atumviriza bose no mugenzi wanjye turi kumwe.
Murakomeye?
Ego, turi imbure turaha turatekanye ubushutsi nibwo neza.
Ego be, turi kumwe kandi na Zenoni Mubona umukuru w'umugambwe Parina. Muri beneza Nimubona. Murakomeye?
Neko, ndakomeye.
Ndabyifashe neza ngaho?
Buhoro buhoro.
Yego, reka dutangure kuri mwebwe mushinahe Nimubona. Reka mutubwire mbega amatora gutora ego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwayabonye gute mwebwe?
Twebwe aya matora ntayo twaruyemwo kumvo yumvikana leta ntiyigeze yadusigurira, ntitwari gushobora kujya gusigura ivyo tutazi, kandi n'abarundi benshi ntayo bari bazi. Bisigura kuvuga gutora yego cyangwa oya bitari bifite insiguro. Cyane cyane ko
abagiye muri ayo matora bari mu migambwe itavuga n'umwe na leta mubabwira iki icyo gihe?
Ngira ngo babari babizi.
Hari abashaka kuvuga ko nk'abashaka gutora oya mushaka kuba mwarawuje kuronka amajwi aho muhavuga kwiki?
Oya, ntabwo twabujije gutora kuko twebwe naho tutagiye mu matora ntitwagize kampanye y'ukutajya gutora kuko bari batubujije. Itegeko ryasohotse ryavuga yuko uvuze utavuze yego cyangwa oya uca upfungwa imyaka itatu gatanga n'amande. Twereye ntitwari twiteguriye ibyo, nawe twasa amajwi na gatonya kubera nabikubwiye ibwirizwa shingiro naryo tuzi kandi n'abarundi benshi naryo bari bazi. Ibimenyamenya mwebwe mufite ibimenyashamakuru ntimwari dusiguriye, basi habuze leta mwe muri dusigurire natwe tugire icyo turivuze ko ryaje ababibonye bafise ubuhinga ngurukana bumenyi ngo byajyaje iminsi ibiri mbere y'uko amatora. Ibyo bisigura rero yuko abantu wari watoye yego wari watoye oya n'abagiye mu ntuze mu matora baravuze bati twebwe ntaryo tuzi ryari ranyigiye. Ni ukuvuga ko yaba oya yaba yego umuntu ntazi icaba yemeye ntabazi n'icahakanye.
Iryo bwirizwa shingiro ryaratowe mwebwe umugambwe wanyu n'abandi musangiye ivyiyumviro ingingo muzofata ni iyihe? Intambwe yindi ya kabiri ni iyihe?
Iyo oye niri rihari twebwe muri Parina ntitwigeze ryemera kuko ntiryigeze ryisunga amasezerano y'Arusha. mugabo cyabuze ko barishyira mu ngiro ntito tugenze ko bahora bagenze
niba mutari mwatoye ibwiza shingiro rya hahora ntimutore niri ibintu mwe mwifuza nibi
erega n'abaritoye baritoye bataryemera ndaguye nk'akarorero ibwirizwa shingiro ni ibwirizwa shingiro rifatiye ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha ni icyumviro cyo kubana tudakubitana amahembe tugatangira ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi ubutegetsi buhari buremeza yuko atamoka ariho mu Burundi atamoka ariho mu Burundi mugabe ibwirizwa shingiro bazanye baka uko twumvise baravuga ibitigiri bizobandanya muri mu butungane bakavuga ibitigiri ingene bizohagarara mu myaka ingahe ni ukuvuga ko nabo nyene batoye ibwirizwa shingiro batemera kuko iyo uryemera ntuvuga ko ntuhakanikirimwo no kuvuga ko abarundi bashikirije abarundi gutora nabo nyine icyo batemera
ego deka duhinje jambo mushya ntahe kefa nibizi nawe atubwira ukuntu umugambwe Frode Bunyakuri iragi yandadaye mwakiriye ayo matora mwebwe nti muri leta ya Burundi
ya twebwe nagomba gusore gatoya umugambwe wa Frode Bunyakuri yandadaye ntabwo uri muri leta ya Burundi mbere dusomye amategeko agenga imigambi mu Burundi twebwe ca tuza muri imwe migambi twova kwitabwa rumwe na leta kubera yuko tutari muri leta y'u Burundi nkuko nari muhereje kwishikiriza
twavuze ko mutari muri leta y'u Burundi
ego nizo nitwesatse muri leta y'u Burundi duvuze rero ko ikibazo kijyanye n'ibyo shingiro mwariko muravugana n'iyo mushinga ntaheze ubwa mbere nk'ubu ibyiza shingiro kugira ngo riboneke hamanze kuba ibiganiro biteguwe n'umugwi Sendei aho abarundi batandukanye bagize icyo bashikirije bo mu ntara zose mu bwoko bwose mu miryango yose abatari bakire barasaba yuko ibyiza shingiro ryohinyanyurwa eka mbere mu nyuma yaho harabaho inama zitandukanye z'abarongoye imigambwe batumye ko n'ubushikanyi bwe hagati mu gihugu aho twari twasabwe yuko hojaho umugwi werekana izohinyanyurwa uwo mugwi rero waragiyeho wari urimwo abaserukira leta abaserukira imigambwe iri muri leta n'imigambi itari muri leta yaraserukiwe n'abaserukira amadini amashami adanizice za politike abakenyezi urwaruka n'abatwa n'abaserukira leta barimwo bareze bashikiza rero ibinyanyiro duke kuja mu ibyiza shingiro mu nyuma yaho hacaha ku gikorwa ca leta cyo gusigurira abarundi bose ibiri mu ibyo byiza shingiro
ariko
umuntu avuga yuko abarundi batazi ibyiza shingiro narijya basiguriwe duhereye ku nzego zo hejuru ni ukuvuga abari muri leta mu nyuma abo ku nzego zo hasi abamatari abakuru b'amakomine na imitumba baza gusigara bene igihugu iz'inyanyiro ziri mu ibyiza shingiro na twebwe imigambwe twarasiguriwe na cyane cyane imigambwe iri imbere yuko muri forme de parti politique aho umwunganizi w'umushyikirano hagati mu gihugu yaje kudusigurira ibirimo mu nyuma harabaho ishyirahamwe bita initiative changement iratuma ko imigambwe irasigura ibirimo yumvikana yuko rero umuntu wese avuga yuko atazi iri ni ibyiza shingiro umuntu utagomba kuyimenya ibyo gushinga ntaye twumvise ko avuga yuko n'ibyo gushinga twabarana bataritoye urumva ngira ngo abo iz'amatora bashobora kuba batabishyira imbere kumbe ngira ngo turaza kumenya neza ibindi bibazo bishobora gutuma tubona amategeko atomoye
icyo kibazo aratishura mu kanya ariko nashaka mutubwire ayo matora mwebwe ukuntu yatunganijwe byavuzwe ko ibitari bike mwe ku bwanyu byagenze gute igikorwa cyo kwiyamamaza eka gutora eka no guharura amajwi
ibyo igikorwa cyo kwiyamamaza hari ubwoba abantu bibaza bati abaza kwigisha oya ibyo bishobora kurenganya no kwigisha ku muri dore ko yaba hari uwagiye kwigisha oya niwe kwiga neza mu gabo twebwe izo twakurikiranye abariko arigisha oya bigishije mu idegenzo ntangere nibigizwa muzwara abajeje gutekana cyane n'abajeje ntwaro no ku televiziyo atandukanye ari mu gihugu cy'Afrika y'Uburundi barerekana abagiye kwigisha oya nagiye kwigisha ejo bose bari kwakora mu myidegenzo kuzerekeye amatora nayo umunsi w'amatora ingene wagenze twese dufite abarorerezi mu burere butari buke mu busanzwe amatora agenze neza cyane dufatiye ku byo twabwiwe n'abo twari turatumye kuduhagararira ku madodo vote atandukanye nibyo twumvise byashikiriwe n'amaradiyo kubwo abo twari twashitse hose nta bintu biteye ubwoba byabaye byononye amatora reka mbere nawe twumve tugorane wumva ko mu nyuma twatorewe umuti kandi ushimishije hageze guharura amajwi hoho bazari byoroshe kuko bari babitunganije neza kuko abafite abarorezi baronga uburenganzira bwo gusinya kuzeganyiza amatora bamaze kuseziga by'amatora no kuvuga yuko nta n'usabwa kunda kuko baharura abantu bose ariho bari yaba abaserukiye bigishije gutora ego cyangwa abaserukiye bigishije gutora oya bose abaserukiye bari ngaho n'amabiro dupfutse muri abantu benshi byumvikana yuko uko twe twayabonye n'amatora meza cyane asumba ayabaye mbere mwaka 2005 2010 na 2015 amatora twe tuvuge duti akwemere nko kwa nk'akarorero turaje muri kano karere turimo kayase reka mbere n'ubwishi bwa Afurika kuko ni n'amatora yitabye n'abantu benshi kandi batoye mahoro n'umutekano batora kare
icyo kibazo
kuri n'amatora yagenze neza cyane umuntu yagiyemo yarahombye
kubera
umukino wa demokarasi
icyo kibazo ni kibazo gihambaye cyane rwose kuko mu abashinganye babiri bari mu Burundi batabona kumwe ukuntu ayo matora agenze turagaruka kuri icyo kibazo mu kanya ariko reka duhe ijambo umunyu wa radio ijwi rya Amerika ndi kumana muri iyo neza
ndabonga cyane
muri hehe
nsanzwe ntuye mu gisagara cya Bujumbura
yego me ikibazo cy'imbyiro mu kanya gatoya
abwe
mu rafiki bazo cyangwa cyumvira mu ntererano
bo rafite ikintererano kugira ngo kubona amatora yagenze kuri rusange nuko dusanze tumenyereye mu gihugu cyacu cy'u Burundi turakoze gutunga aya matora atari make harabaye amatora muri kahise harabaye amatora y'u Burundi mu gihugu cyose twinjiza abanyepolitike bamwe bamwe turaziye mama zukunze yagenze muri rusange hariho imigambwe itandukanye harimo n'izi bita ngurunani amizero y'abarundi hanyuma rimwe na rimwe ukumva amwe amwe bivuye amatora ntibabyemera amaradiyo mu Burundi ariko arakora barashyikiriza ingorane ziriko zirava bagashyikiriza ibyiza bagashyikiriza ibibi mugabo muri rusange amatora yabaye meza akajagari yabayemo amatora akibura na cyane cyane abantu b'abanyepolitiki hari ugomba kwihakana amatora bagomba kudukiza mu ihumbi kuko baremera aho ntahe zisize kuko uravye abanyagihugu ukuntu bagiye gutora ugaharura n'abarimo bacungiye amatora ukibona deja ko amatora yagenze neza hanyuma tukongera tukashyikiriza ku iki cyerekeye bagiye kwitwaza ibyerekeye abacungira amatora ngo batari mu migi yose
nova telefone ya Ndikumana isani cyitse ariko icyumviro asanwa gishikirije reka dujambo nimubona agice avuze cyane cyane n'ibyashikirijwe na nibizi avuga ko amatora agenze neza avuga ko gikorwa cyo kwigisha ivyarimwe bwiriza ashingiro cyari cyashikirijwe duga ku ijambo mushya ntahe nimubona telefone ya nimubona nayo numvumengo iracitse mushya ntahe Nibizi turi kumwe amatelefone yose numva asa na ariko aragorana muri kumwe nabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika isamyanya i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kutuvuga cyane cyane ku byavuye mu matora yo kwemeza cyangwa guhakana ibwiriza shingiro rihinyanyuye aho hari ku ivyo biharuro vyashikirijwe ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu aho ivyo biharuro bishikirijwe rero ntariho imigambo itari mike yatangaje ko itemeye ivyavuye muri amatora aha twovuga cyane cyane urunani rwa mizero y'abarundi ikagwanashikirije ibirego muri sentare y'igihugu ijejwe ibwiriza shingiro rukagwavuze ko ayo matora yabayemo utunenge igihe cyo kuyategura igihe cy'amatora eka no mu guharura ariko hariho nibi n'abanyapolitiki batari bake bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi eka n'abari mu mugambo uri ku butegetsi bose bavuga ko ayo matora agenze neza reka umushyira ntahe n'ibizi ndabona agarutse ngaha kuri telefone turi kumwe rero umushyira ntahe n'ibizi nashaka kubwa mbere na mbere agirisha avuze ko byashikirijwe na Ndikumana.
Murakoze, nagomba ubwa mbere nshimangire icyumviro kimwe mu byashikirije yuko abanyepolitike iyo twagiye matora twakwitega yuko dushobora gutsinda cyangwa gutsindwa hanyuma utsinze akamenya ko tsindiye bose nizo mugabo cyane cyane utsinze nawe akemera yuko yatsinzwe tugashyira kuri rwa rwego aho umuntu atsindwa agahamagara uwatsinze amubwira ati watsinze ndagukeje ntituje twa minisitiri yose umuntu arondera yegeranya avuga ko amatora agenze nabi asa n'ugomba kugumura abarundi asa n'ugomba nk'ugucafuza abashagiye bari kuyatsinzwe nibaza yuko icyo numvise nyamukuru yashikirije nuko twoza turemera urubanza rwaciwe n'abenegihugu icyo nicyo ndagombwa mbere shikirize hanyuma ku bijyanye n'abanyepolitike bamwe bamwe bace bahakana izo bebatumeho imyamamazo kiri kiraba twarafikanye n'abanyepolitike nibaza ko ntabeshe atanumwe yasohoye itangazo ngo yerekane yuko kwiyamamaza byagenze nabi dutuma amatora kuri kwita zogenda neza uri twamwumvise n'igihe amatora yari agihera uwo munsi nyine twarumiriza amaradiyo turaraba ku mbuga ngurukanabumenyi nta n'umwe yagize icyo ashikiriza mugabo hatanga gusohoka ibiharuro byavuye mu matora ahubwo amakumyabiri no mu ntara abigishije oya bakabona yuko batsinzwe mu ntara zose ukenda haca hasohoka itangazo rivuga yuko batazokwemera izavuye muri ayo matora kuko baba harabaye utunenge mu bisanzwe ku gikorwa cyo kirabera mu biro by'itora bingana ibihumbi cumi na kimwe hasi na mirongo irindwi ko habaho hamwe turinyanyiri abakagaratorerwa umuti nadakora ibisanzwe no mu gihe yawutura bazi ko habaho utubazo mu bihugu byacu n'utundi duto duto twatorewe umuti tutotuma twiyanyiza muri ayo matora bisaba dutero abanyepolitiki ntibemere bazashaka intara ishize bagomba gutuma umutima abarundi babwirabizabizabitazagenze nabi
yego mbere reka tugaruke kuri ni mubonano wenyine agira icyo avuze ko byashikirijwe na Ndikumana reka yishyure no ku kibazo cyashikirijwe n'umushyira ntahe n'ibizi kivuga ko nyabuna ayo matora yarigishijwe ka byari mu ihinyanyurwa ry'ibwiriza shingiro byari byigishijwe bihagije duga ku ijambo mushyira ntahe nimubona
hariho imvugo imwe imwe bamenyereye sinduka ruyiba batamitswe ntibamenye n'icyo isigura ngo abanyepolitike ntibashyiraho intara ishize ntawe ariko arariganwa muri biryo donke nta kuvuga ngo intara iri ngaha ntitwari mu matora ya naka yatsinze na naka yatsinze bikaba ari byo zari mu mutwe w'iwabo sicyo ibwirizwa shingiro rivuga sicyo amatora tikavuga hanyuma ko twokengurwa ko basi n'icyo cyabaye hapfuye bake mugabo ntibemere ko hari abapfuye n'abapfunzwe bo icyo ni kimwe ku cya kabiri avuga ngo barasiguriwe none jyewe ndi mu bemera yuko ibwirizwa shingiro rihinduka ko nari ngaha mu Burundi ndirengagije rero baradutumiye turanka kugenda icya kabiri nuzeye abanyagihugu bavuga batoye ngo nibo babisabye abanyagihugu ntibashobora gusaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka kuko sibo barishyira mu ngiro usaba ko ibwirizwa shingiro rihinduka n'urishyira mu ngiro agira ati jyewe ibwirizwa shingiro hari aho ringoreye byiza byugenda uko nawe munyagihugu umbwire umuntu umwe mu Burundi w'umunyagihugu atari leta ajeje gushira mu ngiri bwirizwa shingiro uwariwe tanumwe ntawubaho ni kibazo cy'inzego za leta ndonga abanyagihugu ntibashobora gusaba ngo rihinduke atacho bajejwe ko mukurishira mu ngiro namwe numva mukuru w'inama nshingamateka avuga ngo arasaza abanyagihugu kurishira mu ngiro natomora icyo kintu boshira mu ngiro yavuze amabwirizwa azohinduka menshi kubera iryo bwiriza shingiro ryahinduka abo barundi babisabye barabizi barayaye na kefa ndayazi n'abanyagihugu bo mu gihugu hagati nibo bayazi ni ibwirizwa shingiro rirahinduka niko vyamye no mu masezerano twagiyemo i Pretoria ahagarikiwe na Tabombe Kini yari umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo na Zuma yari cegera ciwe twarashizemo yuko iryo bwirizwa rishobora guhinduka kugira tubanze turabe icashitswe ko icyo ni ntambwe yoshikwa kubera inzego za rayo dukurikije ibwirizwa shingiro kuko ntibanabyitiranye nibyo yarusha twarumvikanye intego mugabo byo gushyira mu ngiro mu byibwirizwa shingiro byaciye muri Afurika y'Epfo inyuma y'ibihumbi bibiri na gatatu na FDD yarimwe rero iyo nteguro irahari n'ingene byosubirwamo irahari no muri rya ntuze no muri rya nama y'imigambwe mu Kayanza byarimwo by'uko ibwirizwa shingiro rihinduka twaravuze intego yabyo ingene bijya bitigiri byoba ingene byohajya neza gusumba kugira bigira akamaro ariko dukurikije umwiyamamazo y'iri bwirizwa shingiro numvise bavuga yuko ari ukwitwura kw'intwaro y'abomekerano intwaro abo bomekerano rero sindabazi izo zose z'abaparena
mukanya
ni igice cy'abasendedefdd n'abaporona n'amizero kuko nta bandi bari mu nzego
mukanya turahakana
abo bomekerano nta bonzi
mukanya umushanahe
bituma rero
nibizi aragira icyo avuze ku cyo mushikirije
yoba agiye gutera kubiri ni n'amasezerano yarusha ariko naho nyine naho bitera kubiri ntibabivuga kumwe nk'userukira Uburundi muri ONU avuga ko barishigikiye cyane userukira leta Philippe Nzobonariba yaragize declaration ko arishigikiye cyane abandi bati bo muri leta nyine ntutanga nk'indi n'akarorero nk'umuhuza avuga ko amasezerano yarusha yatayigiye ni ukuvuga rero n'ibwirizwa shingiro rigiye gutogwa batabyumvikana komu rero byaraba hanini amasezerano y'Arusha zitwibaza ko bugaruka tukabiraba ko amasezerano y'Arusha
yubahirije
muri iryo bwirizwa shingiro nyine
rigomba
ryatowe n'abanyagihugu bavuga ko atangiye ngo nimwe y'integuro y'ibwirizwa shingiro izohindura amasezerano ngendegwa ko zemejwe y'Arusha yohinduka bivuga yuko imbere yuko byari gusubira mu banyagihugu bari kuraho iyo ngingo ibanze
kubahiriza mushanahe zeno nimubona mwatubwiye ko mutari mwatoye ibwirizwa shingiro ryahahora n'iryo ubu ntimwaritoye mbega amasezerano y'Arusha yoyo mwari mwayashigikiye
amasezerano y'Arusha twarayashigikiye ntushobora kudashigikira amasezerano y'Arusha intego yayo unyumvirize neza ni intego yayo mugabo ingene bijya mu ngiro nibyo umuntu agenda aruzuza bituma n'ibwirizwa shingiro naho twe twagira tuti aha ibwirizwa shingiro ntirihuye n'amasezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha avuga ko aratubwigenge abacamanza
tubibutse
ntibyaruyemo
araha
arashigikira ya cour constitutionnelle arayisabira ugukingirwa bihagije kugira ngo ntibashobore kurihungabanya ntibyaroyemo arashigikiye yuko ubutegetsi tubusangira busangirwa n'amoko ariko ivyazemwo basangire bamwe bafise ijambo n'inkoko abandi nabo bakagira inkoko ribabuza kuvuga ijambo nukufuga rero tuye turemera ko bihinduka kugira ngo bihurirane n'amasezerano yayo.
Ego me tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe bandanye kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Christian mwiriwe neza. Christian muratwumva?
Ego ndabumva.
Izina ry'ikirundi ninde? Murafite kibazo, murafite cyumviro duga kwijambo mu kanya gato.
Ego twebwe icyo twavuga ni ko jewe ndiko ndihweza kuko jewe sinisanzwe ndi hako ndi mu Burundi.
Muri hehe?
Ndi mu buhungiro.
Hehe.
Amatiko twakurikirana ibyaraye bibaye mu minsi iheze.
Duga ku ijambo turakumva.
Ngo harabaye ego turabona ko ngo harabaye ibintu by'ikumengo abantu bo bari hanze kumengo bari mu cyatu n'isinde amatora nyine yabaye hama kandi ugerageje kuraba kandi ibyari byanse mu nama ihengu z'amateka nashyize amateka baciye baza kubiremeka abanyagihugu genda n'ushobora kubyita nk'ukumengo kwabaye nko kubashora kama njye w'icyo nabona gikwiye gukogwa nuko ari ubwa mbere na mbere igihugu nicya bose hama igihugu ari cya twese birakwiye ko ijambo ritogira bamwe ngo abandi ntibagire ijambo nk'uburi kuri tegereza nka twebwe dusanzwe turi hakurya y'amazi dusanzwe tukaboneka muri kirimo cya gatatu tugahora nk'ukumengo tuba twarakumiwe bishoboka ko nko nyine ubwo twavuga ngo turahungutse tuto ataho twoshyikira kuko batwagirika byinshi ibyo.
Murakoze Christian de Cadu Jambo ni bizi gicavuze kujashikijwe bwa mbere na mbere na numushyana he ni mubona ika muca mugira ko ni kucimvira cha Christian avuga ko muri ayo matora bari hanze cyane cyane mu hungiro basa n'abakumiriwe duga ku ijambo.
Murakoze ntereye kugashikijwe n'izo n'umukuru w'umugande Parena twumvise ko atagiye matora yibwo shingiro twakuyemereza no matora yibwo shingiro twahorana ubwa mbere nk'uko nagomba menyeshe yuko ikintu cyitwa amasezerano y'iharusha nizo mugambi wacu twebwe turene ariko amasezerano y'iharusha agize uruhare rukomeye ariko atemeye yogira n'andi masezerano n'ibindi bikorwa bigiye kwikira mugabo rero iyo yitegereza abantu bariho cyangwa bari gukora ku masezerano hari igihe naba nibabazinega bahava bakurayo ingorano ku itono y'igifaransa fendo budarusha cyangwa nk'imigeranyo y'iharusha aho yitegereza cyangwa nk'imbirize bakagomba gutera intambwe bagomba ko tuguma mu mibonye politike yicurana hamwe bagasezerana bakaza gutamika ibyo basezeranye abarundi icyo kicyo kigaruka avuga ati abarundi ntibashobora kutanyigwa kiriro ntibiranyurwa kuko sibo barishaye mu ngiro aha jya bivo birantangaza kuko abarundi ibyo byigo shingiro niyo bibahara wazi ingingo nyinshi zirimo ingingo zigenga ubuzima bw'abarundi bose kuvuga yuko rero abarundi batushaka gusaba ko ibyigo shingiro bigenga ubuzima bwabo ntibiranyurwa jyewe ntibumenya ntibihuriza ko mbere njyewe nagiye mu biganiro bitari bike byahuza abarundi zatujya na sendey aho muhunga abarundi wenyine bashyikiriza bimwe nk'imuyobozi w'inyanyurwa baraze kuzera kubashikira umwaka w'icumi na gatanu bavuga bati iki n'iki n'iki cyakwiye gusubirwamo ku byerekeye amasezerano y'iharusha. Amasezerano y'iharusha bayita ko amasezerano yo kuzahagisha abarundi twese rero turashyigikiye yuko abarundi baguma banywana mugabo ayo masezerano nimba y'abarundi n'ibyo byashyizwe byatuwe n'abarundi nimbikana yuko abarundi bose bahagurutse ku kigo cy'icumi cya gatandatu gatatu by'ibashingiro nayandi n'amasezerano bishyiriyeho uraze ibyishimiye amasezerano y'iharusha ibyo mu by'ibashingiro bishatse mbere no mu ntanga marahara barashyiramo yuko bisunze iyo ngendo yo kunyuranisha abarundi isanzwe yaravuze mu masezerano y'iharusha n'amasezerano y'intambara nimbikana yuko rero amafaranga y'arusha hanyuma ari mufatiro nibwo yagiye tukiti umugi uwo harundi ituma adashobora gutera intambwe mu byerekeye gutunga igihugu tukavuga yuko ije ayo masezerano yashyizeho nibyo tugira buri munsi hari n'ibidasa byumvikana yuko tuba turatera intambwe zimwe zimwe ku bw'ibyo rero numva yuko atamuntu n'umwe akwiye kwigira ati nari bagiye hageze ko agiye iki abarundi niyo bayisabye ko rero ibindiko navuga n'ibintu nawe wenye numvise nshize nabwiwe hanyuma nko kuvuga yuko atamahijyana ariko araba hariho abakeneye ko rihinduka bavuga batikora ego abakeneye ko ridahinduka bavuga batikora oya ni ukuvuga yuko rero hariho imirwi ibiri iri kuyahiganirwa ku kigo shingiro rihari rigumaho n'ikigo shingiro rihinduka kuvuga harabaye amahigano akumbure uwuteguye amatora niwe
musozere
ngiye nduga yo ku cyumviro cya kiriya mbere wowe nagomba nambwire yuko rero ndabaguha no kubona kiri abarundi bari hanze y'igihugu nkamusaba yuko yotaha nk'uko abandi barundi batari bake bavuye makamu atandukanye y'impunzi amaze iminsi bahunguka kumbure yoronka amakuru akwiye ku byerekeye igihugu cy'u Burundi uyu munsi ushobora gusanga hariho ibyo yumva ukutari kukubera atabyegereye kuvuga yuko rero abarundi ko nabo bahamagariwe gutera iryo shingiro abasigamateka batari batoye basa n'abarushwe n'abatunda by'ubukirwa ko bashinzwe amateka batorwa n'abarundi
bose
ni ukuvuga ariko rero icyo uwo watumye udasomye utumye urashobora kubikora abashinzwe amateka bari batumye icyo gihe rabagora ababatumye rero ubu baragikoze bari mu ryo shingiro nabaga yuko atamuti ibishirere nikoye koroha rero abarundi bahamagara igikorwa cyabajejwe kubera ari abarundi yagukuriye amavuga ko ari yo mijambo murabizi namwe amategeko mundi makungu arabuza impunzi kujya mu matora sinibuka rero ko ari abuza ijambo amategeko makungu avuga yuko umuntu amaze kuba yitwa impunzi
atashobora
gutora no kujya mu matora icyo gisaba kugira ni ahubwo nagerageze ahunguke nimba afite ibibazo abitunge yite nawe bajya mu gihugu uciwe ariko nk'uko twese tubayeho amatora byo kwishyura mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi ntabwo turi kuba
mu
gihugu uwo nawe ari kumwe se bahaye ikamba
ahubwo
abajya mu gihugu hamaze ibintu bitandukanye ibyo bavuga ko dukeneye amatora akeneye amasezerano
ibyo by'amatora n'amasezerano mushya ntahe n'ibizi ibyerekeye amatora n'amasezerano ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuzotorera umunsi ariko reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri hehe
i Bujumbura mu Burundi
izina ry'Ikirundi
Nahishakiye
ikibazo icyumviro
ni icyumviro ntangure ndamusaba tumire Frederic ariko ndabumviriza mu buryo busanzwe n'ibyo koko turabizi amatora z'amasezerano hanyuma nimba atari amasezerano amatora tuzi ko aba mu gihugu kirimo demokarasi hanyuma iyo demokarasi nyine ni uko abanyagihugu bitorera hanyuma ntahe tugashyira aho abanyagihugu bashyize mu ntaga bita ingingo y'abanyagihugu rero nibaza ko mu by'ukuri amatora yigeze atunganywa ku isi ngo tubone ko abuze akanenge rero mu Burundi nimba amatora yaratunganijwe hanyuma hakaba bavuga bati ibi turabisinye abandi ati ibi ntitubisinye ibibazo byose byari uburenganzira bwabo ariko mu by'ukuri ni uko haba ibyemezo bakorera ko bagira bavuge ngo amatora ntiyagenze neza mugabo ibyo nabyo bimaze kuvugwa ibaza ko sentare yubahiriza ibwiriza shingiro itishika hanyuma igafata ingingo ari nacyo gituma ngira ngo kugira ngo tuvuge ko ibyo ari byo dore indiri ingingo sentare izofata hanyuma Frederic mwavuze muti none kugira ngo abantu bashobore gushyira hamwe bashobore guhuriza ku bivuye mu matora toto nibaza ko ni ikintu kigoye kugira kizobe ariko mugaho baho twigoro natwe nuko twakogwa ku mpande zose impande zose nazo ni ukuvuga nimba ubwa mbere ubutegetsi buba buhari niko bworohereza abantu kuko amatora ni guhera mu gihe cy'imyamamazo kuko mu gihe cy'imyamamazo impande zose zironka umwanya ukwiye ariko mu bigaragara muri Afurika tumenyereye amareta atabyivangamo agaha urubuga abaherereye ku ruhande rwabo hanyuma kandi mugabe ikintu gikunze kubaho kandi nibaza ko ari nayo ntambamye nyamukuru kuko imigwi iba itunganya n'amatora mu bihugu by'iwacu muri Afurika usanga ihengamiye ku butegetsi kina kiniro kitabayeho ngo amaseni abone ko afite uruhara ruhambaye uruhara mbere rwo gufata ingingo rwo gushobora kubuza nuko bamwe n'abandi bakomigwa ntibizigera bibaho yuko amatora aba meza ariko kandi abanyepolitiki b'iwacu nabo bakwiye guhindura imyifatire nacyo ngira ndangirije ko kubera ko ugiye kubiraba bobo bamwe babona yuko ugiye mu matora ari ngombwa utsinde ariko bagiye mu matora tuzi ko haba abatsinda n'abatsinda iryo ugiye hanyuma ukaba utwaye byiyumvira abanyagihugu ntibatabishima hakina kimwe kireho gice gituma yuko tuzaba kuvuga ngo amatora yagenze nabi kubera ko utatowe na demokarasi nyine twemeza yuko tuza gushyiraho inaha ishize gushyiraho inaha ishize aho abanyagihugu bashimye
yego rero
abanyepolitiki b'iwacu nibahindure imyifatire abone ko ari ubutsinda n'ubutsindwa hanyuma dushyire aho inaha ishize turehe kwa amatwiyumvira yuko tuzokwama dutwara murakoze cyane
murakoze Thierry Nanshakiye ivyiyumviro bishikirijwe na Thierry Nanshakiye reka dutangure kuri mwebwe mushya ntahe ni mubona mukanya gatoyi cyane rwose nturenze mu
mutima ababwiye ko baguma bamugara bagafatanya ibidafatanika ntabwo ariko arahiganwa muri aya matora avuga ngo ngwemera intari ishize icyo nemeze neza umushinga naze kuvuga icyo nuko ubu abaringaniza amatora bahengamiye ku butegetsi akenshi kuko nko kuri ibi nababwiye amasezerano twagiraniye imigambwe yose yo ngaha mu Burundi twarumvikanye ingene iryo bwirizwa ryiza shingiro ryohinduka seni iri ngaho bayifashe nkunduze ingisura ingene rero ihinduka nibyo bitaba siko byabaye amatora rero y'ibwirizwa shingiro si ego na oya ni tekinike ngo ni benshi cyane oya nicyo ibwiriza shingiro rije rije gukiranura cyari kigoye icyo nacyo ingene amatora abivuga mu Burundi ibwirizwa rigenga amatora rivuga ko referendum ari ikibazo uvuga uti ubaza ikibazo kimwe bagaca bishura ego na oya kimwe kuko abantu bose baba bacyumvise uwo mbwira ngo ingingo amajana ijana n'izindi zahindutse ngo abarundi barazemera oya barabyemejwe kuko ariko bimeze mugabo nakubwira ko icyo nakengurutse mwakwaje kepa n'ibizi nuko amasezerano y'Arusha ayemera natwe tuyemera n'abandi benshi bayemera ko rero kiyashyira mu ngiro nibwirizwa shingiro ko imbere yuko tugira ego na oya hari kubanza kuraba ko bikwije kandi bitegekanijwe nibwirizwa shingiro nyene ingingo nayibabwiye amajana mirongo icyenda n'icyenda yasowe n'abo banyagihugu ivuga ko atanga ingo izokwemerwa mu gihe izobihinduye izo ngingo z'imibiri
n'iyarushaabaye
ko ntiwokivuga ngo ngwemera ngo nakubwiye n'irindi ndabizi twaratoye oya mugabo ubu twabonye ko atari ikibazo cya yego na oya
yego mereka duhe n'ijambo ribizi nawe nyine agira icyo avuze ku byiyumviro byashikirijwe na Thierry Aishaki
murakoze ubwa mbere hoho nagomba kubwira umushinga ntahe harabwo umuganda utaba yuko noneho ibyiza shingiro umuntu ayitora cyangwa ataritora bimaze ko agenejwe iramuguhengera mu gihugu cy'icyo gihugu byumvikana yuko rero nibyo niyonzira yatoye mugabo naho ataritoye ko ryatore niyo ryamara kwemerwa burundu ryinjiye mu Barundi bose n'abataritoye n'abatoye oya n'abatagiye muri matora bose barimwo ari cyo gituma rero abantu bose akwiye kuba bitaye ibyo bikorwa bishakamira ariho ingingo yagaruka ko ivuga yuko ibyinshi bitari bihiranirwa hariho zimwe bitasomewe iyo ngingo nizo yari ihari ariko ntiyavuga amasezerano y'Arusha mube yaravuga ati bidashinzwe kuri komakomye nimba hariho yizi kuyanisha abarundi bitubahirizwe ibyerekeyeaka igihugu cigenga akabiri cegamiye bitubahirijwe nimba hariho ibyerekeye ntibitwara ni ukuvuga niba atagice cy'igihugu cumi n'icyenda ku bihumbi ibyo rero bidashyizwe n'abarundi n'ayo masezerano n'ay'abarundi birumvikana yuko ni abarundi bari kubona yuko ibyo bashinzwe bihinyanye n'ishinzwe ngingo
bari kugenda uko abandi bagereze n'ibitayo yuko babonye yuko nayanye ngo yari yubahirije kuko iyo ngingo y'igihugu cy'abatutsi n'abarundi n'amasezera nayo nyine yari yatowe n'abarundi ariko icyo nabaye kuvuga ni uko abantu bakumva ko igihugu kitazakomeza gitwarwa iminsi yose amasezera yari ya politike igihugu giteza gutwarwa bice mu guhindura n'ibihugu ko babyidashimira ku isi hafi yose amatora abantu yemera amatora nicyo twavuze ko twebwe twifuza ko abantu bemera amatora hanyuma aravuga ati turindire icyo sentare bidashinzwe gushika ko natwe turindire mugabo na kubyemeresha no ku ubuzima bw'umuntu wanza kuvuga yuko atemera ibyatwe neza sentare nibwo ari kugira ngo kubyemeresha
musozere ego mate tubibute inshuti mwese ko muri kamara bandanye kumviriza iradio y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Peter mwiriwe neza Peter muratwumva ndumva telefone ya Peter itari kwirakora neza reka tugaruke ku bashinga nari turi kumwe ngaha mushe ntahe nimubona nibizi yavuze ko mwebwe mugambwe wanyu mwamwemera mwemera amasezerano kurusha amatora nagira mugire icyo muvuze kuri icyo kibazo n'ibyo birego yashikirije
amasezerano amasezerano niyari hejuru niri hejuru kuko atanga intumbero ibwirizwa shingiro rizoguma rihinduka mugabe icyo twumvikanye abarundi nuko iyo numero ayo masezerano atazohinduka ndonke amasezerano si umurongo n'ivyimviro byashikirijwe ivyo oye abanyagihugu baratoye ndabisubiyemo mu byo batoye yavuze ati baratoye n'ayo masezerano mu ibwirizwa shingiro batoye byo muri 2025 iyo ngingo y'amajana 299 mu Kirundi iravuga tomora neza ko atanga ingingo y'ihindura ibwirizwa y'ibwirizwa shingiro izoza rihindura ingingo zashikirijwe bemejwe yarusha izokwemegwa ni ukuvuga ko bayiyaminije haba muri referendum haba n'ahandi kandi noneho mbiriwe bishitse nawe nyine arabyemera amasezerano yarusha yemera uwuserukira Burundi miliyoni arayemera umuvugizi wa leta arayemera abarimwe batayemera bivuga yuko batavuga kumwe byiza rero turaba yuko iryo bwirizwa shingiro rigihuye iryo hinduka ribihuye n'amasezerano yarusha twavuze ko riguma rihinduka twarabyemeye mugabo ni Pretoria akaba atari iyo ni umubwira mugabo ngo yariyo yari akiri yahari mu 2023 twarasubiyemo turanonosora neza iby'ingene ibyo bwirizwa shingiro ryukora n'ingene tworyevaliwa hageze imyaka itanu wo bavuga imyaka itanu inyuma y'intwaro y'imfata kibanza kugira turazi ko icyo twabishyitse ko inzego zaharuye zabishyitse ko kugira ngo tubandanye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika turi kumwe na Desire Nsabimana mwiriwe neza Desire muratwumva
ndabumva
muri hehe
ndi mu Gisumu mu Ruyigi
yegome ikibazo cy'imvira mu kanya gatote ko tuvuga cyane cyane ku migambwe itandukanye itabona cyo kimwe ibyavuye mu matora yo gutora ego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye duga ku ijambo
yewe icyo mbona kuri de bintu by'imigambwe itabona kumwe ibyirizwa shingiro rihinyanyuye yewe ndiko ndaraba ndiko ndihweza nari hagati mu gihugu abariho abigisha oya bari bemerewe abigisha yego bose bari bemerewe kandi hageze ku matora hageze saa kumi na zibiri abantu bose bari batonze ku biro ku matora ikuvuga nta muntu umuntu wese yatoye bivuye kubivuye ku mutima rero jewe icyo mbona nyambavuga ati ibizasingiro ti nyambavuga ibindi bibazo bijyanye n'ibintu mugabo abenegihugu bose b'u Burundi icyo mbona baragiye neza
mushenahe nibizi murashaka kutubwira igituma abarundi kenshi na kenshi batabona cyo kimwe nk'itufatiye ku karorero k'ibyo bw'ibizashingiro murabona ko ariho abavuga ko amatora agenze neza mu gihe abandi bavuga ko eka yarimo amahinyu menshi biva kuki si ubwa mbere mu Burundi bibaye harabaye amatora ariko ni gake cyane rwose usanga abantu cyane cyane abatavuga rumwe bumvikana ku byavuye mu matora
murakoze tujye tuvuga yuko ari umuco cyangwa ibintu ya demokarasi itarashinga imizi na cyane cyane muri twebwe abanyapolitike aho usanga umuntu yemera ibyo yakoze cyangwa ibyakozwe n'abo ari kumwe gusa ntagombe kwemera ku mbere ibyakozwe n'abandi nk'uko tumaze kwishikiriza n'amatora abaye usanga benshi atari cyo babivuga ko mugabo iyo amatora tuvuze ko nivuze mu matora iminsi yose abatsinzwe baca bakavuga yuko batemera ibyavuye mu matora batagushyikiriza utunenge kuko usanga tumwe atari two utumwe ko tudafasha kugira ngo dutume ibyavuye mu matora byosubira inyuma mu ncamake rero biragaragara ko na cyane cyane nk'abantu bagize uruhare amasezerano y'Arusha iyo tubonera akunda cyane kutemera ibyavuye mu matora kuko bamenyeye yuko bicara hamwe bakagabura iyanga bakavugana bati genda wicare hajya nawe genda wicare hajya usarike mu butegetsi uku abantu rero usanga batagomba konka kodera ubutegetsi bugiye mu wene gihugu iminsi yose amarondera yuko kusubira hahandi aho ari kugikora ijambo ubonye politike twicarana tuka cyane ubutegetsi gusa niyo ngemero niyo mpamvu yuko abanyapolitiki bajya gutera intambwe bagatera imbere mu byiyumviro niyo biteze yuko iyo mashyikira ubutegetsi ari kwicara hamwe abanyapolitiki tugasanyikanya ibanza tumenye yuko ubutegetsi buva mu bene gihugu umukeneye wese utwara igihugu aza gusubira imigambi yiwe mu bene gihugu kugira ngo ashobore gushyikira ubutegetsi cyane uwo ari akeneye ko ibidashingiye bihinduka cyane bidahinduka yari kuba yuko ajya kwitegurira abene gihugu akabura abaciye ubuhamya mu ncamake yose tubona yuko hakiriho intambwe dukeneye gutera mu byerekeye demokarasi aho umuntu yemera ari ntayishize twaba tukarondera ubutegetsi cyangwa ibyo dukeneye mu gihugu tukabirondera ko bijya mu bene gihugu ntitube tugomba yuko dushobora kukicara nibyo nakugerageze hageze aho ndabyicanira ngo kandi nabaza ko turimo kurenza urugero ibimukita nk'umugera wa Arusha cyangwa insengero yo mu Arusha aho usanga abanyepolitike bose hafi bose bari nyuma y'amasezerano y'Arusha barambye iminsi yose bagaruka bavuga bati tuganire mu ntumbero yo kumvikana imyene ubutegetsi bwotunganywa kandi amategeko ariho ariko nakoze kwigiza amategeko utaduca amatora bakanarondera kuganira rero jewe icyo mubahanura ni uko mbona iyo ngendo abarundi batari bake baramaze kuyirengana tugeze mu yindi ntambwe ikurikira yuko uwufite icabaza yitaba amatora akemera icyo abenegihugu bamuhaye
iyo
tugeze muri iyo nzira genda fite ubwoba yuko azabasanga yasigaye inyuma ku murembera atazi iyo ibizigenzo
igomere kandi n'ijambo nimubona agira icyo avuze ku byo mushikirije mbega guhakana kutumvikana ku byavuye mu matora buba ari umuco reka nk'uko yabivuze umugera wa Arusha duga ku ijambo mushanahe nimubona
hari habaza mu biganiro hari hamajambo bafashe nkankama kuko ba sinzi igituma avuga ngo kuganira ngo abantu bagiye Arusha baguma bavuga kuganira ngo kugira baronke ibiti ndakubajije bwana nkundikiye kuganira ku ibwirizwa shingiro bitanga ibiti bi ari gituronka muri ngo mubajije kuganira biri by'ibwirizwa shingiro bigenge igihugu ndiko ndavuga nti ntuzeye ryari ritegekanije ingene rihinduka none ndihenze ko ari zandi uvamuze bati nzagiye mu mantu zeye mu matoro abanyagihugu bakavuga ngo babitoye kuri mirongo mirongo n'ibindi bakagaruka muri sentare ibwiriza shingiro bakasanga ntibihuye n'iyo ngingo ntibayahanagura kuko ariko yari yabitegekanye ibyari ibiti bitanga sindi nakubwiye nti kuko kubera amasezerano yarusha barasaba yuko amasezerano yarusha n'ayi Pretoria barasaba ko sentare ijeje ibwiriza shingiro yokingirwa cyane kuko bazi ko abanyapolitike bazoyikoresha mu guhindura ibwiriza shingiro ikonona mu gihugu niko byabaye n'ubu turiko turondera yuko zujya mu buryo turondera ingene igihugu cyo twaba ndi turiko turondera imbana ariko baravuga nabitangu nabihereko ariko baravuga ko babikura ko abatware babomekera nabwiye ko atari abatware nabo biri kumwe.
Tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Firmin muri Beneza. Biri muri higa firme
ujombo
ego izina aje kirundi
neza serire
inde
neza serire
nego tuka ku ijambo ikibazo cy'imbiro
yicara nuko bikuraraba muri Afrika amatora meshi atunganywa ata mucuri mu ibyo mu Burundi wacu biraboneka yuko abajya akemera yuko rya bwigashingiro ritogwa navuga yuko zijya nteguro zayo atigeze babironga rero hamwe nimba baba baritwaye mu butungane bakagenda ubutungane bukanira bugahanagura ibyavuye mu matora turibaza yuko n'ukuri iyi leta yacu yotunganya ibiganiro ikemera ikajya kuganira n'abatavuga rumwe kirangiye kugira nk'amahoro kuri kuraraba nawe no kuri igihugu cyacu cyo kiragenda kuri ubukene bubandanya bwiyongera mu gihugu kuri izi ngingo nengo ntizitomoye yifuza yuko abanyepolitike bacu boja hamwe kugira ngo natwe abarundi turonke amahoro izo navuga.
Murakoze Firmin mushe nahe n'ibizi icyumviro cya Firmin duga ku ijambo
izomeye murakoze yavuga ati muri Afurika kenshi usanga amatora ata muco urimwo jewe imvugo nkagenzwa ni sinzi ikintu yafatiye ko iyo atubwira ati amatora yabaye nta muco wari urimo kubera ibibi nawe kubeza bikora ariko nta gice bivuze ko ubundi bwo umuntu avuze ko ata muco wari urimo kandi ata rugero rutomo yatanze naho yavuze yuko ahubwo batashoboye guhabwa ibyo byegeranyo n'ibyavuye matora nibaza ko harimo nk'ukurenza urugero kuko bitewe n'uko abari bari kuye byitora igihe iyo bazaheza guharuza bose baronka zijya mpapuro zerekana ibyavuye matora ni ukuvuga abatoye abari bigize gutora ego ari umupapuro rumwe bari bigize gutora agakadipapuro rumwe kandi neza ko byakoze hose birikana yuko rero nibyo n'utwo twa kurondera imvugo ndengarugero amakuru yerekeye umukene n'ibindi bibazo bihari nibyo kubera guhagarara twaciye umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nanjye nigiye guhagarara katika amatora hariho ingingo zafashwe n'ibindi bibiri byatumye tugira ingorane ariko uko bigenda kose nibaza ko abarundi bariko bagerageza gutera intambwe kubona nk'ubu twaje gutumira amatora tutamanze kusaba imfashanyo mvamakungu ariko nabiko twebwe muganwa twitunga yuko imigendere isakwa myiza hagati y'ubundi n'amakungu kubura barafasha uburundi bakabandanya ariko natwe nitwane twiteze imfashanyo gusa kuko batumye ubundi ngo akimana akaza ivura igice kandi hari ikintu kigiye kigaruka wumviriza ntavuga ngo ntare kuganira ibyo turemeza ibyanirwa bitaza bisubira amatora turemeza ibyanirwa bitaza bisubira inyuma biba byavuye mu batatu
byatuye
n'abenda igihugu ntabwo rero twebwe duhagaze hanyuma hasubiye ku byo amahezo yavuze yavuga ati ibyo gashingiro nta bibanza biva gutanga ariko birabye neza burya ibibanza byose abantu baronga cyangwa barongera izo nizigashingiye ko igicungo rigenye mu butegetsi butunganijwe hari abantu rero babona bati izigashingiye y'ibintu ku birabiraguye birumvikana yuko umuryango kwarimo ku byose ariko sentare y'igashingiro yaba ikigenda rero nsomye ingingo zigenga igashingiro biri ingingo zigenga sentare y'igashingiro biri mu by'igashingiro cyangwa nsoma itegeko ritunganya iyo sentare mbona hose yuko isentare ikora
ubwigenge
ata n'umuntu ushobora kuyitana ku ijambo kandi mbona ukundi kuntu ukibizwa kuko ubundi gisanzwe kizwe n'amategeko ahereka iby'igashingiro no ku itegeko rishyiraho
ndabona kandi kagiye mushyirana he nibizereka
abantu bose kugisa kuba barubaha ibyavuye muri amasomo cyane n'ibindi naho biba bidahuye n'ibyo bipfuye
yego mereka imbere yo kuduha
ngaruka mvuga nti umuntu wiyumvira ko byose bizoca amasezerano ubu mugarukana amasezerano yarusha amasezerano ya Pretoria amasezerano y'ikirindi yose yabaye tumenye yuko aya masezerano aduha intumbero mugabo tudashobora kwemera ko amasezerano asubira abenegihugu kwitunganiriza igihugu cyabo
ndabona akanya katujyanye mushyirantahe n'ibizi hasigaye akanya gatoya cyane rwose reka imbere yuko duha
turakwiye gutera iyindi ntambwe nta n'umwe wabuza birashobora kubohwa n'ayo masezerano
yego reka imbere yo guha
cyangwa amategeko
mukanya turakugaruka ko mushyirantahe nimubona zino mukanya turakugaruka ko ariko reka tubanze duha ijambo umunyanyi wa radio ijwi rya Amerika Manirakiza Eric duga ku ijambo Manirakiza Eric
ikibazo cy'imbere ijambo ubwa mbere na mbere
nyaruta
ubwa kabiri ni uko nasanze ikiganiro cyamaze gutangura ko mu Burundi ijwi rya Amerika ntirigifata neza ntirikivuga
turiko tuvuga cyane cyane ku byerekeye ibyavuye mu matora y'ibwiriza shingiro rihinyanyuye aho imigambwe yose ivuga ko itavuga rumwe ku byavuye muri ayo matora ariho imigambwe ivuga ko yabayemo amahinyu ikibazo cy'iyumviro mu kanya gato
okay je tunagomba gushikiriza nuko n'igihe cya 2005 naho nyene byarahinyanyuye nk'uko nyene rero abantu bose harabagomba bavuga yuko ngo yuko mubwiriza shingiro atarwagere ko rihinyanyugo akama n'ubu nyene rikaba rihinyanyuye niyo icyo nagomba gusaba nuko nagomba kubaza nti none ko keye kuva kera abantu bavuga ati ibwiriza shingiro ntigeragera ko rihinyanyugo none ibyo rihinyanyugwa mu myaka nkingahe cyangwa yakirikira ingana gute ikibazo cyanjye cya
murakoze Firmin murakoze Maniakiza Eric reka duhe n'ijambo rero mushyane imubona nawe nyine agira icyo avuze ibyashikirijwe na Firmin nibaza ko bari bavuga cyo kimwe mushyane n'imubona ariko murashaka kugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Maniakiza mu kanya gato cyane rwose amasegonda 30 n'imubona
ikibazo cy'ibwirizwa shingiro abantu kirazi shinga n'abantu nabivuze baba bazinjwe gushyira mu gutunganya ubuzima bw'igihugu cy'abanyagihugu nk'uko ashaka kuyivuga nagira par exemple mbaze kepa ambwire ikintu cyamubuje icyo mu buzima bwa minsi yose icyo yaretse gushyira mu ngiro kubera ibwirizwa shingiro
egome reka tumuhe ijambo agira icyo yishyuye
atavuga nk'abandi banyagihugu
akanya karagiye mushyira ntahe nimubona nimwamushaka inyishu reka tumuhe ijambo kefa duga ku ijambo kuri icyo kibazo mu kanya gato amasegonda 30
mu bisanzwe ibintu shingiro uko byari byubatse twebwe nk'umuntu kuvuga ko hari cyari cyabuze ko ibintu shingiro rihari iyo munsi ishyirwa mu ngiro nk'ubu twebwe harimo ingingo tutari twemera imyanzuro y'ingene ubutegetsi butunganya nk'ubu urabona abenegihugu bagiye gutora bagatora imigambi kanaka muri kurwanya imigambi kubera yuko abasore nka gatanu
egome ndabona akanya katujyanye ibi n'ibibazo bihambaye cyane rwose tuzugaruka ko mushyirantahe kefa nibizi ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira tuganire ndagushimiye nawe mushyirantahe zero nimubona ku kanya watoye kugira ngo tuganire turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashyikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cy'umunsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Frederic Nkundikije, urakoze kuri iki kiganiro muri